ukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda mu Rwanda, mu Burundi, mu Tunisia, mu Burundi, kuri Flash 12, ku metero 19, no ku metero 22 mu Rwanda, mu Tunisia kuri FM, jana kane n'ibice bitatu mu shano ku dukwirakwiza ku Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru, Westatu akaburungu, radio yacu bewa akaburungu.com. Ni weneza chuti mwese na mwe wakumze radio ijwi ya Amerika mwikumu na Federica Mwondikije. Ikaze mwese mkigani ilo dusangire ijambo. Mkigani ilo dusangire ijambo chuti mwese tujie kugaruka kumusi okuigene kezo ya chumina gatanu kwezi kwichubi ya ho isi yose ya himbaje umusi mwuzabakungu. Waliwe mfasoni o kumutumba abatumire ni Ella Emlida Wimana aba muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Regine Chirondeye aba muri Canada na Alphonsine Kwizera aba mu Burundi. Ka tubahe akanya babanze batwidondore. Alphonsine Kwizera,
nkuko mubivuze nitwa Kwizera Alphonsine, nkaba ndi mu ishirahamwe Ajapu, abasanzwe ndi umuhanuzi mukuru mu biro by'uburongoye ishirahamwe Ajapu ku rwego rw'isi.
Namwe madame Ella Uwimana?
Nanje nkuko babivuze nitwa madame Ella Emeline Uwimana, ndi umukuru w'abakenyezi b'abarundikazi n'abana baba mu mahanga cyangwa se bakorera mu mahanga, nkongera nkaba umurongozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare z'abanyafurika aho bari ku isi yose, Universal Humanitarian Rescue Mission, nkongera nkaba n'uwatanguje Fondation Diaspora Vote for Mercy irondera agateka ku mukenyezi n'umwana n'abandi bose batishoboye.
Namwe madame Regine Chirondeye?
Jyewe nitwa Regine Chirondeye, nkaba mbaye muri Canada, nkaba ndi mu bakenyezi batanguye gukora mu bintu by'agateka kagira muntu mu Burundi. Ndi umushakashatsi mu bintu byinshi bijyanye na migration na diaspora, harimo bakenyezi n'abandi.
Murakoze cyane rwose. Reka dutangure kuri mwebwe rero madame Regine Chirondeye, mutubwire cyane cyane muri iki gihe ku isi hose hari hahimbajwe umunsi wahariwe umufasoni wo mu Kirundi wo mu gihugu hagati, muri rusange ivyerekeye kunganisha ibitsina, umugambi watangujwe mu bihugu bitandukanye byo ku isi kunganisha ibitsina mu bisata bitandukanye by'igihugu, ku bwanyu uyu mugambi ugeze he?
Uyu mugambi urabandanya nkuko dusanzwe tubizi, urabandanya mu bihugu bimwe bimwe ugasanga uri kwatembera gusumba ahandi, aba ibindi bihugu bikaguma biri inyuma. N'ikindi nkuko ubizi biratera imbere, intambwe imwe imbere, intambwe inyuma, intambwe imbere, intambwe zibiri imbere, intambwe imwe inyuma, ntibyigera biba ku murongo umwe ibintu bijyanye agateka kazi na muntu. Kuri ku mukenyezi wo muri rurare hoho n'ibisanzwe kukuratsi ko nkuko bamaye bavuga amajyambere amushikira inyuma, kandi muzi ko ari we ajejwe kutugaburira, ajejwe ekonomi, ajejwe imiryango.
Yego, namwe madame Kwizera Alphonsine, mu Burundi icyo kibazo cifashe gute? Turazi ko hariho umugambi wo kunganisha ibitsina, umugambi wo gushira imbere uruhara rw'abafasoni haba mu iterambere ika mu byerekeye hagati y'akaza n'umuntu mu bintu byose, uwo mugambi ugeze hehe cyane cyane wihwije abafasoni bo mu gihugu hagati?
Murakoze cyane. Jewe ngerageje kuraba mu gihugu cy'u Burundi, novuga yuko intambwe ishimishije Leta y'u Burundi iriko iragerageza gushyiramo akigoro ku mukenyezi mwirimitsi, kuko ugiye kuraba nko ku mitumba harimo abakenyezi bari imbere haba mu burongozi bw'imitumba, ni ukuvuga guhimiriza abakenyezi biriko biragira ikimazi, kuko ahatari hake urasanga abakenyezi bari imbere, ibyo nabyo bigatuma babera imboneza abandi utyo bagaca baza baraja mu nzego zitari nkeyi mu bijyanye no gufata ingingo gutyo umukenyezi nawe akabona gushikirwa.
Madame Ella Emeline Uwimana, ivyo n'ibibazo mwama mwakurikiranye ku munsi ku munsi, mbega icyo kibazo cyo kunganisha ibitsina cyane cyane no ku bafasoni bo mu gihugu cy'u Burundi baba mu gihugu hagati, utwigoro two kunganisha ibitsina ku bwanyu mutubona gute?
Jewe nibaza yuko icyo cyiyumviro cyo kunganisha ibitsina kudufatiye ku bakenyezi babirimizi cyangwa se abakenyezi bo mu gihugu hagati, ndabona yuko nk'uko mwene wacu yabivuze kiriko kiratera imbere cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuko uravye leta ntacyo itari kwirakora kugira ngo ishobore kubahiriza umugore nka benshi usanga ata matongo bafise. Urabona ko leta yaragerageje gushyira abantu mu makoperative, icyo ni ikintu kinini cyane bamaze kugera ko, kuko bituma bashobora gukurima byinshi. Gusa nibaza yuko hari ibindi bintu bikeneye kugira twavuga ngo intambwe twifuza twarayishyitseko, oya, kuko igihugu kiracyari mu nzara. Nuko nibaza yuko haracyari ibindi bintu bikeneye gukorwa no gushikako kugira ngo umukenyezi mwirimizi wowe nkingi y'iterambere, nkingi y'ibintu byose mu gihugu, ashobore kugira uruhara rukomeye. Uretse yuko ugiye kubiraba ubone ariko baraduga bisunonora duhere nko muri za raporo zatanzwe muri 2012, biraboneka yuko umukenyezi ariko aratera intambwe, ariko novuga yuko impinga iracari ndende, ariko turiko turagenda neza, turiko turavansa muri positive.
Iyo ntambwe ntishemeye nk'uko mubivuga mwese mubihuriye ko Madame Regine Kironde intambamye zobarize
intambwe ni kugira ngo tubishyeke ko ni nyinshi, kuko ishambere cyo kubyumva kereko nama navuze kubyumva ko bikenewe kujya mu kenyezi akeneye akazi katari kajya gusa ko kurima, akeneye akazi ko kurima ariko bimubita akakoresha akaronka ibikoresho akoresha bimukura kurima kwisuka bimukura kwisuka nk'akarorero. Mu gihe mukenyezi akirimisha isuka nka kujya turima mu Burundi, jese numva ko baragira intambwe ikomeye abantu bo mu kigo ndaho mu abakenyezi birimira, ariko intambwe nini cyane, kuko uko nuraba intambwe abakenyezi bashitseko iyo abakenyezi birimira niyo ikiri ndende gusumba iyo umukenyezi wo mu kizungu. Nibyo ashatse kuvuga, iyo ntambwe nini gusumba iyo umukenyezi wo mu kizungu ashitseko amaze kwa gutorana amaze ku benshi amaze gutorana amaze kubona agateka kiwe mukenyezi mwirimizi hariano hare hare atarashika ni wacu mu Burundi ntambwe iri kwiraza mugabe inta iyo ntambwe sinzi ko nabisigura neza abo mu kizungu baratera imbere gusumba abo bakenyeza mu Kirundi.
Intambamye zirihe Madame Kwizera Francine Kubwanyu?
Kanje intambamye aho zihagaze ahanini hariho ibijanye n'imico n'imigenzo y'u Burundi, ni ukuvuga ngo mu Burundi uko ibintu bimeze uno munsi naho inyigisho zibandanya gutangwa imico n'imigenzo kikuma ari ikibazo, kuko hari ibyo uca usanga bavuga ati umugore ibi ntiyo bikora, ugaca usanga bisaba yuko yama ari kuri yasuka, bigaca bituma kwiyumvira gukora ikindi kintu iyo migenzo n'imico icya imufatira. Fashe nk'akarorero, hari igihe usanga umugore avuze ati reka nje nko mu rudandaza nk'akarorero, mugabo kubera kwa kuntu dukorwa twose two mu rugo tuguma turi kugahanga k'umugore guteka gukubura gusenya, bica bituma atiyagura bigaca bituma nyene aguma kuri yasuka gutyo, ugaca usanga acaguma ari hasi ugereranije n'urugero rw'abagabo.
Madame Ira Emeline Uwimana, ni ikibazo cy'uko ntambwe iboneka naho hirya no hino abantu eka n'abatetsi batera kamo gasaba ko umfasoni cyane cyane umfasoni w'Ikirundi hagati yisununura iyo ntambwe nk'uko mwese mubivuga ntiyambaye cyane rwose. Intambamye nizi?
Intambamye zihari cyane cyane ni ukubera no kungura ubwenge n'ubumenyi bw'abakenyezi bacu birimizi. Bwa mbere barakeneye kuronka uburyo bushasha bwo kurima, nkuko bavuze ko basigaye bagikoresha isuka, barakeneye gutera intambwe bagatangura gukoresha amatrakteri n'ibindi, ariko je nabyo nibaza ko atawogirira ntuzenya ishavure tacanga iki bariko barakora uko bashoboye kuko aho twavuye ni kure nibaza ko bizofata umwanya ariko ndiba ndabona ko ariko barabikora ikindi nacho nokugwiza nkaba urabona hariho moyen de communication nkuko ya technology bakaba ha matelefone bagashobora kuvugana n'abandi bantu kugira ngo bashobore kwigisha nabo kuna bashobora kwameliora uburyo bakora ibikorwa byabo by'ubwirinzi cyangwa ubworozi n'ibindi hanyuma bakaronka n'amasoko babishoramo icyo ni ikintu kinini cyane kuko iyo ushora ibintu uko ibintu utamenya aho uzobijyana nawe ngo bizokugarukire usanga ari ingorane ikindi nacyo hakeneye nibaza yuko nta mategeko arengera abakenyezi abakenyezi usanga badakingirwa mu kazi kabo urabona bararima mugabo usanga nk'umukenyezi yakuza ataragera akuza atagishobora kurima nta serivisi zo sekirite sosiyali agira avuga ati ubu ko ntagishobora kurima reka nzobeho ukuntu ucanyereza izondihire ikindi nacyo urabona nk'umukenyezi afite nk'abana batanu batandatu biramugora kujya kurima atagira umuntu amasigaranira abana icyo cyose n'ibintu n'amandikape ashobora gutuma umukenyezi w'umwirimizi adashobora gukora akazi ngo gashoboye ugasanga bakora amasaha make baca kwita ku bana agaja gukora ibindi bintu byo mu rugo rero byo biri mu bintu bikeneye guhinduka kugira ngo umukenyezi avake akitwe ntuzenya kompetima ku mwuga we wo kurima cyangwa se gukora ibindi bikorwa kandi bakanamuhindurira n'akazi kugira ngo ntiyamarima hariho korora hariho cyangwa se bakamugira n'ugucuruza na zindi baza ko abagore babiri bizera bashobora kubikora guhindura ibikorwa bakora kugira ngo bateze imbere igihugu na cyane cyane bahereye mu miryango yabo nko mu mashyirahamwe yanjye ko turabikorera ko kugira dutere intege umurimyi umukenyezi mwirimizi ukuntu ashobora gutanga ubuhara rudasanzwe mu guterera igihugu ahereye muhiri wiwe
mwavuze ukuntu nk'abafasoni bo kwiteza imbere mu gukoresha ubuhinga bwa none amatraktori mu kurima ariko hariyo n'abandi bashobora kuvuga ati nyabuna kuva umwigeme wo mu Kirundi hagati akwiye guhimirizwa akaja mu ishure kaminuza kuko ubwenge abafasoni barabufise biramaze kugaragara numa za kaminuza zikomeye naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika abafasoni usanga bari imbere cyane rwose mu vyerekeye za kaminuza ukuntu babiga neza bakaronka amanota meza ico nico bari cimbure ciza cuko n'abakobwa bakiri bato baruguru bakwiye ku kaminuza amashure bakaja mu mashure mato mato ayisumbuye kaminuza ekabagashe cyane ku mashuri kugira doktora kugira ngo na ya mirimo bahara bakora ikozwe na bwa buhinga mwavuga ico ishobora kuba ari cimvuye ciza madame Regine Kironde
ico kintu buze nico ugaru rero aho kuri iyo ntambwe mu Burundi cyo bado gutera imbere cyane abana umwana umuntu w'umunyagihugu cyane cyane kuva hacyagiye bashira ko bimoje kwiga ku buntu harya abarundi baracyumvise basigara abana bo bakobwa mu ishuri mugabo hari ibindi bantu bavuze ko iyo shura yiga kashika hagati gaca bihagarara kubera bya bindi twavuze sinira kubisubiramo babivuze arange ibimuhagarika mu nzira nibyo je twabo bose bavuze suko aba yatanguye batangura nta umuntu akivuga ngo ndakunje umwana w'umukobwa muhira nkuko babikora kera ariko ari ikintu ushaka kuvuga muri buke tegeko twama twavuze ryo gutorana iyo tegeko ryo gutorana uyo mwana mukobwa nawe turayize akaguma ngaho muhira akabisha agatungo yiwe akora yo gakoresha aka kazi muri buke ko umwana wawe wewe mushinzwe wewe umumenyesha makuru umwana w'umukobwa azotorana muka umwana w'umunyagihugu umwana w'umwirimizi uwo mwana ntazotorana itungo rya ibyo ni ibintu bikomeye cyane byo kuvuga kuko umukizungu ngaho mu miki abana bakobwa bazotorana ko twebwe twarize amashuri turabizi ariko ujya mu fashion mu Kirundi rijya tele ko ndiyo ribaza gusumba ni ukuvuga rero yuko rijya tegeko ryo va mu kabari bakariraba neza kugira abana aba bakobwa bo mu Kirundi batorane nibo bakeneye rya tongo kuko niryo ribatunga bize cyane batinze
madame Kwizera Alphonse mwavuze ikibazo gihambaye cyane ngo se cimico iyo si mico ikwiye guhinduka
imico guhinduka ni kimwe ariko tukagerageza kuguma turaba ntiduhave dusohoka cyane ngo imico n'imigenzo y'ikirundi ngihave yibagirwa kuko nitwohava duca tuza turajana n'amajambo kuko akaranga kagiye gutakaranaho bica biba ibindi bintu ariko hariho ibyo umuntu ashobora kubona ati ibi bihebwe ntibyobuza yuko akaranga cyangwa umuco w'u Burundi uguma uzigamwe ariko hariho nk'ibi bijyanye by'uko umwigeme nawe ategerezwa kwiga agashika kure kugira ngo mu bijyanye n'iterambere ashobore gushika aho umuhungu cyangwa umugabo ashika ubwa mbere urumva ico co kwiga bakaminuza ni kintu gikomeye cyane ni navyo twebwe mwishira hamwe ya JAP tugerageza guhimiriza ugaruka kwacu kugira ngo bareke gucira amashuri hagati bige ntibihutire kubaka kuko bimaze kugaragara yuko abakobwa batari bake benshi batabandanya muri za kaminuza kugira ngo bige ibyo nabyo bigaca bituma no mu kuca muri tanzego zifata ingingo abigembe n'abakenyezi uca usanga ari inkewa kubera ko tutaba twarize nk'ibyo byigwa kuwuhinga nko mu burimyi uca usanga ataba enjeniyeri barimwo gutyo ugaca usanga tuguma turi inyuma rero kijanye n'imico kwitondera ku buryo tutahava dusanga turiko turatakaza kose akaranga ko Burundi ariko tugahimiriza ku buryo umuco n'umugenzo bitaba inzitizi
mu fasoni la emlina uyimana ikibazo cy'imico mukibona gute mugiranije n'ukuntu coba kiri nk'intambamyi mwiterambere rishitse canke mu kwisha no kwizana kwa kenyezi mu Burundi cyane cyane abari mu gihugu hagati mu Kirundi
murakoze cyane ikibazo cy'imico n'imigenzo ni kintu gitera ingorane nyinshi mu gihugu cyane cyane ku mukenyezi urazi ni byiza biroroshe kuvuga ariko gukora n'indi ngorane twebwe tumaze kuja kuri tere nja kubonana n'abatubonana n'abakenyezi batandukanye bo muri babiri mizi urasanga iyo ntambamyi iracariho nkuko madamu Chironde yabivuze aracaje kibazo bavuga yuko umukobwa ntashobora gutorana iwabo iyo ni ya migenzo twakuriyemo hanyuma ikindi naco ugasanga abakenyezi ntibaramenya uruhara rwabo mu rugo kubera iki twakuze tuzi yuko umukenyezi ari uwo gusya ari uwo kuvoma ari uwo gusasa ari uwo kurima ntazi yuko afite uburenganzira bwo kuja kwiga biriko biraza nkuko madamu Alfonsine yabivuze bizofata igihe kuko changer lunatire muradzi ko bitoroshe ariko nkuko mwabivuze abakenyezi bashoboye kugira amashuri nk'abareji n'abashoboye kwiga bakamba kaminuza ibijanye n'amategeko arabivye abakenyezi nibo bakeneye kuza barahaguruka kugira ngo abakenyezi tubigishe duhindure mentalite tubamenye hari ibintu byinshi anaganire n'abakenyezi bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania ejo hahise ibintu twaganiye barambwiye ati utubwiye ibintu byinshi tutazi tutari tuzi kandi arabarundikazi ni ukuvuga rero twebwe abakenyezi baba barashoboye kuja mu ishuri ni uruhara rwacu nitwe duhamagarwa kugira ngo tubere imboneza ababene wacu tugira aho tubakuye n'aho tubasubije hanyuma ikindi naco naho tuvuga abaremye b'imizi urabona ikibazo dufise nk'abana benshi ingo nyinshi zarasambutse narakaza ikiganiro ku wakangahe biheze ku bijanye no guharika no kugira ugasanga abagabo ntibakiguma mu ngo zabo iyo micororo yarasambutse ahubwo jewe ndazi ukuntu twakuze twarutse muri za 60 na ugeze ubu hari ibintu byinshi biriko birahinduka aribyo bituma tuguma dusubiyemo kugira ngo dutere intambwe mu iterambere rero ko twagize agashanse nkuko mwabivuze hakaba abagore bari mu nzego zishobora gufata ibyemezo nibaje imbere batwereke bacane icyo taratu bakurikire hama natwe abandi tugiye turazihanahana kugeza tuje kubyura uriya mukenyezi wo hasi twasize hariya mu minyaganyaga iwacu kugira ngo ubone ko natwe tumaze kugera aho tugeze tuhamushikane nawe naye urabona nk'abarongozi bakenyezi b'abategetsi baragenda bagaca bicarira mu ntebe hariya hejuru ntibabayaga nabo bangana umugabo usanga benshi tutasubira inyuma ngo tuze kuraba bari twasiga hariya hasi rero tutagiye hariya hasi nk'uko wabivuze mu ntango yuko umurimye mwe umukenyezi mwirimizi ari we ntango y'ibintu byose naho tuzoshika naho tugera tukamara tutarahindura abo twari twasize inyuma tuzokuba tufite izo ngorane n'imbogamizi ugasanga tudatera imbere mu byo twumva ko dushaka kugira dushike ku cyo twifuza
hari madame Regine Chironde imigambi myinshi mu bihugu biteye imbere nka Amerika usanga mu mabiro atandukanye eka abategetsi bo hejuru bahimiriza ko hoba ibitigiri bingana abagabo n'abafasoni 50% abagabo 50% abagore uyu mugambi kuko mwavuze n'umugambi ushobora gufata igihe kirekire ku byerekeye n'ibihugu biteye imbere ariko umugambi nk'uyu n'umugambi ubona ko abandi bategetsi bose bakwiye gushyira imbere bakaraba ukuntu abafasoni nabo nyine bogera ku rugero rumwe n'abagabo kuko biramaze kwigaragaza ko nko mu bikorwa byo kurondera amahoro ibikorwa byo guteza umuryango imbere eka imbere usanga kenshi na kenshi uruhara rw'abafasoni ari ntangere uyu mugambi muvuga kwiki ku byerekeye nk'ibihugu byacu
uyu mugambi ni mwiza cyane kuko kanda uke kujyo bari bavuze abandi je nibaza ko mu guhindura mu gembindura ntibiva hasi gusa ngo bibwe gutuko cita societe civile gende himirize igira abakenyezi igira ikintu je nibaza yuko ikihindura ikintu ni politique umugambi ukomeye ushikwe n'igihugu nabo abategetsi bakavuga bati kubyo bazi kuko barazi ubwenge abo muvuga twese tuzi ubwenge nabo barazi ubwenge bariba bakandika umugambi bukavuga bati ubure tubwira tuwukurikize niba ushaka iyo mugambi iyo migambi iriho hari ibyo bita ama plankenteno yanditse kugira ngo umunyagihugu are wumva ndaguhe nk'akarorero kera murazi ko twari dufite abashinga ntabi bari bafite abakenyezi benshi byavanywe ko na volonté politique icyo abategetsi bashaka no muri mu mico hari imico abategetsi bashaka kwivaho yohava kuko bababonye ko ari mibi niko nshaka kuvuga nicyo utangure hasi gusa ngo dushire changement impinduka ntizuva hasi gusa iteza kuba hejuru igatera ururirimbo hama bo hasi abakurikira bagakurikira hama guverineri bagakurikira bamusane bagakurikira abandi bagakurikira hasi nawe twakubwisha ibya nyagihugu ata volonté politique ntibikunda nibaza ko le changement dans un impinduka mu gihugu ikogwa na volonté politique itanguye kuri strategie ati bizomera gute kuko naguhaye akarorero hariho byinshi mu mico itabereye byahavuye no kurongora abagore benshi
madame Kwizera Alphonsine ko twabivuze hariho ibihugu byinshi n'u Burundi burimwo biriko birashira imbere imigambi y'ukunganisha ibitsina hari baravugwa ibice nka 30%, haravugwa ibice bingana gutya nk'uko twabivuze rero muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'ahandi, ariko haravugwa cyane cyane ukuntu abapfasoni bogira ku rugero rumwe, haba mu kazi haba no ku mishahara bahabwa. Uyu mugambi kugira ngo ushirwe mu ngiro n'ahandi handi mu Burundi harimo kugira ngo habe intambwe iboneka mu kunganisha ibitsina mu Burundi ku bwanyu mubona aho kugwika.
Jewe ngerageje kuraba mu Burundi uko biri gushika uno munsi turiko turabikinguruka. Mbere jewe mboneye hakajyo gushimira Leta mbyeyi Leta Nkotsi ihari ubu kuko ugiye kuraba ibice 30% abakenyezi basanzwe barekuriwe kugira baje mu nzego zifata ingingo bisa n'ibiri ko birarenga gatoyi kandi urabona yuko utwigoro tuguma dukogwa kuko uye biramaze kugaragara yuko mu itangwa ry'akazi baraba ubushobozi bariko barashyira imbere cyane ubushobozi haba mu gushyigikira abantu bariko biyungunganya mu migambi y'iterambere ibaraba icyo umuntu abashoboye rero ugiye kuraba kandi twari twameze nk'ababicako abakenyezi barashoboye n'ibitigira ibyo mu mashure birerekana gose yuko abagore abakobwa batari inyuma rero nk'uko madame Regine ahejeje kubivuga politike niyo itegerezwa kwerekana uko ibintu bitegerezwa kugenda ari nacyo gituma naciye mvuga yuko nko mu Burundi dushimira cyane Leta ihari kuko nyine n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze kuvuga yuko uye batsoraba icyo umuntu abashoboye rero ngaho jewe ntabwo bandahafise ndabona neza yuko haba mu gushira abakenyezi mu nzego zifata ingingo nta nkeka ndabona ko tuzoba turi imbere kuko na ruguru iyo bagiye kwitoboza kenshi abakenyezi baratorwa ugasanga bari imbere cyane.
Madame Ira Emeline Wimana, huko kuki kugira ngo uyu mugambi watangwe mu Burundi n'ahandi hose ushirwe imbere ikawihute kugira ngo buhoro buhoro haboneke ku buryo bwihuta ubungane hagati y'abakenyezi eka n'abagabo cyane cyane mu byerekeye ibisata nka byose haba mu kazi haba mu mashuri haba mu myuga akazi k'imyuga ikintu cyakorwa n'ikihe kubwanyu.
Murakoze cyane turavye mu bindi bihugu bariko barabishaka ko nk'uko muri Leta Zunze za Amerika usanga abagore n'abagabo bagomba barangana akazi bagakorana ariko ego ibihugu byacu biriko biriyungunganya nk'uko abandi babivuze ntabwo turahashika kandi bizadufata intambwe nini aho abandi basaba 50% twebwe mu Burundi hari hemewe 30% ariko kugeza ubu bamaze kuronka 18 y'abakenyezi urumva nanyere ko ari intambwe yo gushima kuko uva ku buso ukagera ku 18 ni intambwe ikomeye cyane hanyuma ibindi nabyo nubundi ingorane n'ibyo bindi by'imico yacu bavuga ko nta mugore ntabi ariko urabona yuko mugane wabo leta nzerikwirakora cyane murazi ko nari kwita ku bakenyezi murazi ko hariho abakenyezi birimizi bagiye mu bihugu by'abarabu ukuntu leta yemeye kumva amaganya yabo itariki 3 z'ukwicumi uyu mwaka yasinye amasezerano yo kugira ngo bakingirwe bashobore gukora akazi urumva ko biri mu buryo bwo kugira ngo babahindurire akazi nabo baduge bazoze barangwa udufaranga tuboneka bashobore guteza imbere imiryango yabo hanyuma ikindi naco nuko hoba collaboration hagati ya leta n'abantu bikorera utwabo na regime de sécurité sociale ukuntu bashobora gukingira muri societe abantu bikorera utwabo na cyane cyane kubijyanye no kugira ngo baduze ubutunzi ibyo nabyo kandi nkabishimira leta na emirate na fidakora yahubwo no kuyifata mu bwo kugira ngo ikomeze kubandanya nabonye uyu munsi niba rejo imbadarijya yejo barashizeho conseil de dialogue igejo kugira ngo abantu bashobora kugira dialogue sociale ndiba zaro yuko bari mu nzira nziza kugira ngo aho niho dukeneye kuza turashikiriza ibyo bibazo aho niho nabasaba ni uko leta mu byo bariko barakora ndazi ko leta ari jewe ni jewe nawe umugabo rero turakeneye ko batoza barasiga inyuma abakenyezi nimba ari n'abakenyezi bo mu bihugu bo mu gihugu hagati turakeneye n'abakenyezi baba hanze kuko natwe turafite ingorane kugira ngo dushobore kugira ico bahereje umunyagihugu wo mu Burundi n'umunyagihugu wo mu Burundi aba hanze turabikeneye gusa byo dufasha tukarondera kadri zo turavugiramo natwe nko kumwagize turi n'abashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo dushobore kuganirira n'abandi nabo tutashoboye kuduha umwanya ukwiye nibaza yuko kuza turigishanya gutya tuje inama n'ingingo biri muto tuma bihindura ibintu ko
murakoze ibibazo bijanye n'abafaso n'ibibazo byinshi cyane ngo se tuzobitorere umwanya kugira ngo dusubire kuyaga ku buryo bunonosoye ko ndabona akanya kagiye ariko imbere yuko dusozera nashaka mpe umwe muri mwebwe akanya gatoyi cyane rwose ko gutera kamu abafaso ni ko gutera kamu n'abashinga ntahe abagabo muri rusangi mu ntumbero yo kuraba ukuntu ikibazo cyo kunganisha abafaso n'abagabo cyo kwihuta cyane rwose mu bihugu byacu dutangure kuri regional rwamo akanya gatoyi cyane munsi y'ubunutu
yaje ndavuga gusa ko umuntu avuze umukenyezi umuntu aba yumva icyo tuvuze tuba tuvuze ababyeyi bacu tuba tuvuze ntituba tuvuze uwo mubakanye tuvuze umukenyezi tuba tuvuze mushiki wacu tuba tuvuze mama masenge tuba tuvuze umuntu akomeye cyane mu buzima bwacu umuntu afite icyo cyiyumviro ko umukenyezi ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu aca yumva ko ingene amufata kuko n'umuntu akomeye cyane
namwe madame Ella Emeline Uwimana akanya gatoye cyane munsi muntu umwe akamumotera abashinga ntahe ikanabafaso muri rusange mu ntumbero yo guteza imbere umufaso
jewe uko ndabibona nuko abafaso n'abashinga ntahe abagabo n'abagore dufatana mu nda tukabona yuko iterambere ari rya twese atanwa kumiriwe umuhungu n'umukobwa hanyuma abageze mu nzego zo hejuru nkuko twabisabye murabe uruhara rw'umukenyezi murondere mushireho inzego zitandukanye amakomite atandukanye kugira ngo ikibazo cy'umukenyezi citweho gusumba abashinga ntahe murazi yuko mwebwe turabaha kabisa uruhara runini turazi ko ari mwebwe ba shefu b'imiryango ba shefu b'ingo ba shefu b'igihugu mugabo haragezaho mukimumenya yuko hakeneye yuko imico n'imigenzo bihinduka mukabona ko umupfasoni nawe ari umuhanuzi erega mumenye yuko behind a strong man there is always a strong woman ni ukuvuga rero abashinga ntahe n'abapfasoni bagiye hamwe byose turabishobora ni ukuvuga rero duhana agaciro twubahane haba ari mu rugo haba ari mu buzi no mu gufata amadecision mwibuke ko umukenyezi ari kirumara mwibuke ko uruhara rwiwe narwo rukeneye gushyirwa imbere kugira ngo dushyire aho twipfuza abarongozi rero namwe abarongozi b'abakenyezi mumaze kuja imbere nimwicare nimugende mushikirize ibibazo vya bene wanyu hariya muhereye kuri mwebwe mumanuka hasi kugira ngo umuco uvi ukuru ukwire hose tubone gushika aho twipfuza mu iterambere ry'ingo n'igihugu murakoze
madame Kwizera Francine akajambo kanyuma mu kanya gatoyi cyane rwose namwe akamumotera abafasoni n'akamumotera abagabo kugira ngo ikibazo cy'ukunganisha abafasoni n'abagabo eka abigeme abakenyezi muri rusange n'abagabo itera imbere mu buryo bwihuta cyane rwose mu kanya gato munsi y'umunota umwe
jewe icyo novuga kugira ngo abagore n'abagabo bashobore kungana mu bijyanye n'akazi ni uko mbona yuko bwa mbere abakenyezi bahamagarirwa kwiga kigira kabiri bagahindura mentalite gutera imbere hama abagabo nabo nabo nyene novuga ko ari nko guhindura mentalite bakabona yuko umugore atari uwo kwama ku munzu ari umurimo ntibone ko ari kwama kwisuka naho yoba uwize ntibabone yuko ari kwicara mu biro gusa ahubwo babone yuko nawe gusohoka akaja mu bindi bikorwa n'imbari kuri terrain bakamuha umwanya kuko hariho umugabo usanga afise umugore aja kuri terrain bicaye mubera intamba
Madame Kwizera Alfonsine, Madame Ella Emeline Uwimana, Madame Regine Tshilondeye, ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro by'ingirakamaro muterere muri iki kiganiro. Murakoze cyane rwose ku kanya mwa hari radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Turabikengurutse cyane.
Murakoze rwose n'ikindi gihe mutubatumire tutubitaba.
Ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo.